Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema mbahaye ikaze makuru yacu yo kuri isa.
Twaje hano uyu munsi ngo dusubire kutugaragaza icyese ko amahoro n'umutekano atari agaseseshwa rumuri, kandi kumwe wese ahamagariwe kuyakomeza aho aherereye mu kibano no mu gihugu cyose.
Uwo ni Rose Ntawe uyoboye ishyirahamwe ry'abagore WAP riharanira amahoro mu Burundi, ubwo bari mu rugendo rwo gushyigikira ko itegeko nshinga mu Burundi rihindurwa. Inkuru n'izindi zivugwa mu karere turayigarukaho mu kanya gato. Abagore bagize ishyirahamwe riharanira amahoro ryitwa Women in Action for Peace WAP baratangaza ko bashyigikiye ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rihinduka. Ibyo babivugiye mu rugendo bakoze mu mujyi wa Bujumbura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyana.
Ugo rugendo rwahereye mu kibazo citiriwe umuryango mpuzamakungu ONU muri zone Ngagara ya komine Ntangwa, rurangira ku kibuga citiriwe Tampete kiri muri zone Rohero ya komine Mukaza. Abakenyezi baherekejwe n'abagabo bagenda bahagiza Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, baniyamiriza amakungu namwe mu mashyirahamwe yigenga bavuga ko adashakira amahoro Burundi. Ambasadrice Rose Ntawe arongoye ishyirahamwe WAPE Burundi, mu ijambo ryiwe yatomboye intumbero y'urwo rugendo rwatunganijwe kuri uno wa gatandatu.
Twaramutse tugira urugendo rw'amahoro mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo twifatikanye na bene gihugu, abakuze n'abakiri bato, mu rugamba rwo gushigikira amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twaje hano uyu munsi ngo dusubire kutugaragaza icyese ko amahoro n'umutekano atari agaseseshwa rumuri, kandi kumwe wese ahamagariwe kuyakomeza aho aherereye mu kibano no mu gihugu cyose.
Runo rugendo aba bakenyezi bavuga ko ari urw'amahoro rubaye inyuma y'iminsi mikeyi harangiye ibiganiro vy' Arusha biherutse guhuza abanyepolitike na bamwe bo mu mashyirahamwe yigenga. Ambasadrice Rose Ntawe afise ivyo ashima n'ivyo anegura muri ivyo biganiro.
Tukaba twarashimye ukuntu benshi mu banyepolitike bashikirije ivyiyumviro vyubaka bakiyemeza gutsimbataza amahoro yosoko giterambere rirama. Ni naho twaboneye ko hari abarundi bamwe bamwe bakorera mu kwaha kw'abakoloni barabishinga no gusambura igihugu cyabibarutse mu gufata intumbero yo gusubiza igihugu mu ihumbi. Twirinde rero guhendwa namwe nabo banyepolitike barondera inyungu zabo, biboneka neza ko atakindi kibaraje ishinga atari gusubiza igihugu cacu mu minwe y'abakoloni.
Uwo mukenyezi arongoye ishyirahamwe WAPE Burundi anashigikiye ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryosubirwamwo ni mu gihe abatavuga rumwe na leta bavyamirira kure.
Hari n'ibindi bibazo nko kwiheza ivyosubirwamwo mu ibwirizwa nshingiro biri mu bwigenge bw'igihugu. Twibutsa kandi ko umugwi ujejwe washikirije igikorwa mbere akaba n'isekeza no kurisigurira bene gihugu ryaratangujwe icese kuwa 12 kigara mu mwaka nyene. Tunibutsa ko rizokwemezwa n'abenegihugu bo nyene mu buryo bwa referendum.
Ugo rugendo rwateguwe n'abakenyezi rwari rwitabwe n'abagabo bamwe bamwe bahurikiye mu mashyirahamwe yigenga. Uno mugabo yabwiye Ijwi rya Amerika igituma yifadikanije n'abo bakenyezi.
Rero twaje nk'abasaza babo kandi nko nk'ikimenyetso cyo kububaha ko arabo kubahwa ko arabavyeyi batuvyaye, kandi tukaba twari twanashimye kino kivugo cyabo cyo guharanira amahoro. Kandi bakavuga bati iyi ntambara ibaye abakenyezi murazi ko tuhahombera turapfakara, murazi abana bacu b'imisore ko batwagwa no mu ntambara ugasanga turifumbereje. Rero turifuza ko namwe nk'abagabo nk'abapapa ko mwobana natwe. Niyo ntumbero rero yatutumye tuzano kubashigikira nk'abashinganaye canke nk'abapapa.
Ishyirahamwe WAPE Burundi ryashigikiwe muri urwo rugendo rw'amahoro n'ihuriro ry'abakenyezi n'andi mashyirahamwe agera kuri 10 adaharanira ibyiciro bya politike arongowe n'abagabo. I Bujumbura mu Burundi, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi umunsi mpuzamahanga wahari wigiti wizihirijwe ku mutumba buheka wa komine Nyanzalaka aho ni mu ntara ya Makamba. Uwo munsi wayobowe na Joseph Butore kaba vice president wa kabiri w'igihugu, yashimiye abanyamakamba kuba barabaye aba mbere mu gutera ibiti byinshi muri uyu mwaka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chrissy Munezero.
Umutumba buheka wahimbarijemo icese umunsi wahari wigiti uri muri zone Kazirabageni kubirometero 15 cy'umugwa mukuru wa komine Nyanzalake. Abanyagihugu twaganiriye batumenyesheje yuko batahura kuyo munsi wohimbazwa kanatsinda ngo igiti kibafitiye akamaro kanini.
Igiti ni cyiza, iyo turonse igiti cyo tubona ni imvura igwa kubera ibiti, hanyuma kandi umva atabiti ibonetse iducana ngo duteke turonke ibyo dufungura. Nacyo gituma rero umunsi mukuru w'igiti ari ngira kamaro cyane gose, abarundi twese tuvyumva kumwe.
Hariho ukuntu usanga kimeze na cyonya biti nkabitera ugasanga ndiko ndabironka kwinkwi kandi bikandindira n'inkukura kubera imvura igwa ari nyinshi.
Gad ni ukuri buramatari b'intara ya Makamba, intara yabaye ya mbere mu gutera ibiti uyu mwaka, arashima akigoro abarongoye bagize mu kwitaba kamo ko kugwiza amashamba. Musenyeri Martin Blaise Nyaboho, umukuru w'ishengero rya Anglikani mu Burundi, yamenyesheje ko ishengero arongoye ririko rirafasha mu guhiragiza imivyaro y'ibiti, akaba yasavye abanyamakamba kuvyara ku rugero ngo kuko bifasha gukingira ibidukikije.
Uburundi burimwo abantu barengeye imiliyoni 10, umurundi wese turamaze kumuterera igiti. Nimwashishikara kuvyara benshi, mudavyara ku rugero tuzobandanya gutera ibindi biti byinshi. Ariko rero turabasavye uko dutera ibiti ababikenera ni benshi, n'uwo mugambi wo kuvyara ku rugero mu bushiri imbere duhere ngaho inyanza rake tuduge n'ahandi.
Joseph Butore icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yari yishikiye aho ku mutumba wa Buheka, yashimiye abanyamakamba kukigoro bagize ko kugwiza ibiti kuruta abandi.
Kono mwaka twahisemo guhimbariza umunsi mukuru wari igiti mu Burundi aha mu ntara ya Makamba, nukwera ko abanyamakamba mwafashe ya mbere mu bikogwa byo kugwiza amashamba. Raporo yerekeye ikoreshwa ry'amasoko ntanganguvu irerekana ko inguvu ziva ku mashamba ziri ku rugero rw'ibice 95% by'inguvu zitangwa n'amasoko yose, mu gihe igitoro kingana ibice 2.5% mu yagwa nawo ubusa n'ibice 6%.
Akaba yasavye ko buba rusansuma rw'amashamba ari mu Burundi uyu munsi.
Twashaka gusaba abajejwe amashamba ko botunganya maguru masha rusasuma rw'amashamba yose ari mu Burundi, kugira turonke ibiharuro bishasha byerekana neza urugero tugeze ko nibikenewe muri kazoza. Nakaryo keza kandi ko gutanguza icese isekeza ryo gutera ibiti by'umwaka w'2017 ushiriwe 2018 bende guhimiriza abarundi kubungabunga amashamba n'ibidukikije kuruta uko twahora.
Celestin Ndayizeye, umushikiranganji ajejwe amazi ibidukikije n'itunganywa ry'agataka, yatanze ubushimwe kubagize icyo bakoze mu gutera ibiti mu Burundi. Mu bashimiwe harimo Muhisi Antime Baranshakaje ari kumwe na Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku ruhara bagize mu gukwiragiza igiti cy'umuvugangoma. Uyu mushikiranganji yashimiye kandi intara zagwije amashamba, iya mbere ikaba yabaye intara ya Bubanza ikurikirwa n'intara za Cibitoke na Bujumbura. Umutumba Buheka, Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe n'ikibazo cy'indwara ya malaria iterwa hanini no kutagira inzitiramibu zo kuraramo, kuko izo bari basanganywe ngo zimaze gusaza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ubukene bwo kutagira inzitiramibu bugenda bugaragara mu nkambi yo mu Rusenda bwatewe ahanini n'uko hari impunzi zitahawe inzitiramibu, izindi zikaba zimaze gusaza, ndetse hakaba hari n'impunzi zigenda zigurisha inzitiramibu ku bantu bari kubaka amazu, biri mu byatumye abagwayi ba malaria barushaho kwiyongera muri iyi nkambi nk'uko twabitangarijwe na muganga Lumona Aomba Prosper uyobora ikigo nderabuzima cya Rusenda. Avuga ko mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka bakiriye abagwayi ba malaria bitatu magana biri mirongo irindwi n'umunani. Ubukana bwa malaria muri inkambi bwemezwa kandi n'impunzi z'Abarundi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika ubwo zari ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda zaje kuvuza abana.
Ikibazo cy'umusegetera ni kuvuga imisegetera yose rabu yaraheze imibiguma ari myinshi, utwaye umwana kwa muganga baramufata malaria bakaca baguha paracetamol amadiakine paracetamol bakaca bakandikira ngo ugende ku farumasi yo kuyigura kuko abantu bivuza kubera malaria ari beshi. Paracetamol ntazo mugabo malaria umwana mu kwezi avugwa gatatu kubera malaria.
Imibira y'abana mwijoro cyane mbere gushikaho ntajyama ndarandagenda hejuru y'abana niko ndakoma umusegetera waratabaguritse urahera natwe urahera ubu turaruko umwana aragwara malaria wagenda kwa muganga bakamufata umuriro w'ibipimo 41 umuti kugira bawuguhe bakakwandikira kugenda kugura kuri pharmacy.
Cesarien Nyabyenda agaragaza ko kuba gifite inzitiramibu zishaje zitagifite ubushobozi bwo guhagarika imibu biri mu bituma bahora bagana ibigo nderabuzima. Aha akaba asaba ishyirahamwe rya seri ko ryabaha imfashanyo y'inzitiramibu kugira ngo bagwanye iyi ndwara ya malaria igenda ibibasira.
Dusaba n'ukuri batubwire imbere baduhe imisegetera turabe yuko iyi noheri twayitangura n'ukuri dufise imisegetera mishasha kuko urabona tugiye kwinjira mu mvura nyinshi ibiziba biguma biteze ngaha impande y'inzu bigiye kudutera ingorane cyane mudusabire imisegetera kabisha musizemo n'inguvu.
Emmanuel Ntirampeba aserukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'ubukene bw'inzitiramibu kigiye kubonegwa umuti kuko bamaze iminsi babisabisha mu bayobozi ba HSN.
Nihimiriza twogira mukubumvisha yuko malaria yasanze ari biterwa n'iyo misegetera ari mike ariko ibyo by'ukuri birakenewe kandi nanje nayo ndakora ibishoboka byose nayo ndarondera abantu muri HSN. Ndabibutse ko nkuko twaheruka kubivugana mu mbonano twatwagiranye n'uwarajejwe biro ya CNR y'Imboko akatwemera yuko misegetera bagomba kuyitanga vuba noneho kubiyutsa kugira ngo babishyire mu ngiro byasaba ko babikora muri umwaka utaranahera kuko imibumbona yabaye myinshi cyane n'imvura yatangiye kugwa ibiziba bica biba byinshi hamaze ateka.
Si kibazo cyonyine cy'inzitiramibu gihangayikishije izi mpunzi zigana ikigo nderabuzima cyo mu Rusenda ahubwo zifite n'ikibazo cy'uko hari igihe zivugwa indwara ya malaria batayipimye kubera ibipimo biba byabuze.
Namuzanye kare afashwe no kudahwa muri ari mwinshi ndamuzana amaze kumenya ndiganira abaganga ariko nta gipimo bamushyizemo bapfe kumwe imiti uko nyene sinzi ngo ni malaria sinzi ngo niki nawe imiti ya malaria gusa nande gipimo bamushyize ntibamufasha amaraso ntibamufasha umuriro eka ngo mwana yarafise umuriro mwinshi.
Tubamenyeshe yuko mu rwego rwo kugwanya malaria ibigo nderabuzima byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijya bitanga inzitiramibu ku bagore batwite n'abana barangije inkingo kuko aribo bakunze kwibasirwa na malaria. Edasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo.
Mu Rwanda ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi rimaze iminsi riri mu nama kaminuza y'ishyaka. Muri iyo nama habaye no gutora biro politike y'ishyaka. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa. Eric, ayo matora ageze he?
Aya matora nk'uko bivuga Edi Rwema ndi imbere ya televiziyo bari gutangaza ibyavuye mu matora nk'uko ubivuga n'abagize komite cyangwa se biro politiki uhereye kuri perezida w'ishyaka n'ubundi ni perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ariko n'ubundi ukurikije uburyo bitangaje kuri televiziyo y'igihugu televiziyo Rwanda baravuga ko perezida Paul Kagame bamwamamaje ari umukandida umwe rukumbi. Rero ntiyahindutse kuri uwo mwanya wo kuguma akuri ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ukajya kuri vice perezida n'ubundi w'ishyaka FPR Inkotanyi ni Bwana Christophe Bazivamo, nawe yamamaze ari umukandida umwe rukumbi. Perezida Kagame yatoye kuri 99% n'ibice ku ijana, Bazivamo atorwa kuri 97%, nawe n'ibice. Ni ukuvuga ngo rero ugiye ku munyamabanga mukuru Bwana Francois Ngarambe, nawe yamamazwe nk'umukandida umwe rukumbi. Nawe rero ni ukuvuga ngo nta kindi cyagombaga gukorwa, nawe bamutoye. Gusa urabona ko uko imyanya yagiye ikurikirana, yaba kuri perezida Paul Kagame haragenda haboneka impfabusa ebyiri, wagera kuri Christophe Bazivamo naho hakaboneka impfabusa zisumbuyeho, wagera no kuri Francois Ngarambe umunyamabanga mukuru naho hakaboneka impfabusa 15. Nicyo nakubwira kugeza ubu ngubu. Ndabona madame Mureshyankwano Marie Rose ari nawe ni umurwanashyaka muri FPR Inkotanyi, ariko akaba na gavana w'intara y'Amajyepfo niwe uri kugenda avuga ibyavuye mu matora. Nakubwira ko rero nyuma y'igihe wenda biza gutangazwa haza gukurikiraho isabukuru kiziza isabukuru y'imyaka 30 ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi rimaze.
Eric Bagirubusa, urakoze cyane kuri iyo nkuru, inkuru irambuye turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha. Urakoze cyane.
Ndagushimiye bidurema.
Ubu noneho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikinamicyo intamenwa dutegurirwa na Studio Ijan.
Mwumvirizi ikino intamenwa utegurirwa na Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Abanyeshuri bo ngaha barumva cyane indabira nkuge wesh wowe nyine uri kuranda aho niwe ndi kunabwiye
nicyo muri ko murahamagara gatice
wa bebe
nicyo wa teacher niho naringishika
yugishika yakugendeye gute ko utunze amasaha abandi yamaze kuva muri pause bwira byagenze gute yagwa
naye naciye kurondera ibikoresho amakaye nahora na mu nkambi yarononekaye iri wakati twari ko turakimbiye
utiki ibyo kuravuga ni
eh navuga amakaye nahora na mu nkambi
ah
eh yarononekaye cyo turahunga
okay ah igagwa raje gabanye ibyo byo meza n'ibiswa hari ntazo ntahu haya je rero igenda guhamaga nagiye n'undi munyeshuri ariko arazeteta hanze kandi bavugije n'ubona batangiye kumenyeraga gwa
ni pore pore nyene
eh abanyeshuri barakwakiriye neza ntangorani watamubyaga
sindinjira muri classroom ngo tuvugane nabandi banafunze ariko mbona ari sawa
ati wanafunze nawe wanafunze uvuga nabanyeshuri ah okay nani bikoresha byo barabirose yagwa birakwiye
amakaye ntarakwira ariko mbura makaye mugabo uniform ntazo ndaronka
nta kibazo gwa wowe ntugira ubwoba usitasurimo irumvikana neza cyane urumva wowe genda mu ishuri wige uzonke ngene byagenze wowe nta kibazo
gasinzi aho classroom itumbereye
abo ntahuzi habirumvira ku ishuri wigamo utazari tumbereye
wapi
pepe ni hakwezi mbeba shabya mugendeye gute gira wabuze ngo bagushize kuri nevye
yego nevye me a
ah okay ehera bari urabona rya shuri riri muri kwa hari ya nini bonani katatumereza ubwo urutoki impande ya kida git urahabona
ehera
bari niyo nevye me a
ah asante sana nashukuru
ah menega kwa ega da hari ya hora mikambi mwara mika gute
ah
ufite shaka kubaza nakoresha uruhe rurimi
ah English muri classroom abatisha batwisha muri English gusa muhira naho canka handi nko mu kanisa canke sokoni twakoresha igiswahili
cyane hawe gituma rero mengo goba kumuvuga icongereza n'igiswahili ubicanze uti rero kuvuga ko nta difaransa na gike migaje migare
wapi igifaransa nyene twari gaduke gusa na heru se kuchiga neza tutarahunga
bon niweza kuza kuyadapta kuri systeme yino ninogana ningoka kwa sizo no
neza cyane
wowe ntugira ubwoba urakerebutse uzobishobora
yemwe nzogerageza
kuko jende burakurumwa na cyane zanyu
yego yego nzogerageza atije
kugira rero tugiye nda gupresente ku bandi banyeshuri bakumenye
bega izo nyambo zanje ko tabira nibi bizi ntarazi tema kuri abwa bwatsi muzi
nyongeza kubutemagura mama ngo madazi
yo ndarushega yeri Bega ibeti wewe wari heye kwadako.
Ari ngaho mu nzu. Oya musanga ikarisiga yamafuyiwe mu maso. Ubu hari kindi gashaka ikora gadata wanya ataro kwipodora.
Ni ko ravuka nyibi kibaza ko nakumva.
Ukanyumva. None ga ibeti mbeshe myibi. Oho marage ambona wisize na bikeye. Hari gihe mara mbona mama umengo na gashitani kibereye ngaho.
Kanye yaraje twubahana. Afana kutirani kwa kashukari. Ndawasabia wakani mkuri nduru ngao muanda yizo mwaliko murakoli. Zonga tawabiri yivgati buri ngao leganuze na asoni.
Ibinda yu wana mama, weni uru kili besige tulabibon.
Kandi nipse, urarushe mama genduru buu. Ura toka kere yu kurakoli. Ibisige tulabibu, ilegani tukirabaka. Ewa ibeta mwana narayimbonye ko mutarabana n'ukuri. Nejo nejo bundi buzoza yigira suri bwo kwitunga mwasigiwe na so.
Ugira uvuga mwende baragiragira jo ngo gere utwara inkanya kugira imana. Sha nari kumwereka.
Ahubwo ndebe yaranyicabaje. Nawe yarato yirimo
nyene. Reka naziga wezi byubuhe. Azoza azibona jingitwa. Mba. Mba. Esha.
Tutamuza gukora gutanibuze mutwarire hehe. Ndebere muraguma mumuga hakuko murazi ko ari so wanyu.
Data wacu mubikiga mama. Karashize ingane rero tugume tumwirere ko ngo nuko ari data wacu.
Ahubwo nyene. Niwe yarajeje kudukingira hanyuma ngo turi nibidutunze. Ndabyumva abane bane ariko ndabinginze mu nyumvirize. Ko ari kose ndebere ni so wanyu. Ntuvibagire.
Ego mama wanjije ndavyumva ni papa mutoyi ndagushira hushaka. No nize biramu bubasha bwo gutwara inkintu nakime mwitunga papa yadusigiye ga mama.
Nta bubasha na butoya bifise. None umva ahubwo ntiyagaruka ngaha. Waje gutora ivyatora nuko umusekeza.
Ndaganwa n'Imana ataru kumuhubuhiri. Nirigwe ndapfurupfuru ndazi kubgatsi ndazi gabuyira. Hama nayo gataza gutora. Ego kweli yo bayatubonye.
Nta bubasha na butoya fise kwitunga so yabasigiye. Ndabona wonye neri yaburaniwe. Arahanzwe n'ukuri.
Reka nta muntu umwe aratabura ko ndebe ari umungwane na cyane cyane muri kino gihinzi iyo yasidutse mama. Mugabo gucaza gutora inkangwa gurisha. Oya, nuko naho yoba yatwifatiye.
Nico nashaka kwasigurira, nuko naho yigendeje nabi. Agumara umuryango. Nuko rabe ingene twomufasha.
Ivyo ndavyumva.
Wo bigenza gute none ga mama? Ari nka hamwe mu byemera, mu nk'ibiti bikeyi agasana urugenzo yiwe. Muvyumva gute?
Ivyo ntacu. Ibiti byose azoba kene yaza tumwereka habice. Mugabo ngwinka nacire birarura.
Joke.
Yego.
Oyambari.
Yenze ndigashe.
Igenda gazi yange rayibonye gute.
Batwenge.
Bash, iyo naza kubona rayiborotse. Ndari kurongo gusa.
Ahubwo mesi wanga rasa.
We.
Bijya yatwirije dia.
Oya bwo mano mubeje twara vyiza. Ubwo cyane to ari se yamba iregera ibyo byo cyangwa cyabaro.
Eh, amapare da tema vero. Oya bwo kaga ku. Ubwo nti wo ari umutwe gusa.
Oh, bige nda bicheza. Ubwo bise gato kuma bizana no my DC yose tuzoko.
Ni hatahubwo.
Eh.
Nimba u. Ndokama nigongo busaka. Icyo ngeza cyaba kingo ra muho.
Eh.
Ubwo giye kunyuka.
Ndombarire.
Ni wa mukungu na wangira dushikire bash.
Umukungu ni ndeje he.
Nta wuzi. Nabe nyuma yawe gatuye.
Ah. Bara ndo kuvuga ko umukungu. Kuberi ga joke.
Reka kwili kumbata byese sha.
Wewe
gusanyaruka.
Ahubwo genda ukiye kwe tumurindi. Tumuzinga ko iri kane tujya hamwe.
Ahubwo ndibutse brage yanyishe uyu munsi mu ishuri.
Yego.
Numvise kiya gifaransa ciwe ga wangu. Naho ziyo nyikira.
Na
ndiye natwe. Na verbe yetu ofiti kamufyu. Nagiye numva ngo jata.
Ega gusasha wane. Ega rakumva.
Nashaka nyumve angirike.
Nongira ngo ni wowe nyene binani. Wowe ko rufyura amazo muri yange. Uvuga ivyo ngiza bitaba.
Kandi umunyeshu.
Oya, ando ngo hara gutwenga. Ugishukuri.
Ngo nuko radusombye cyongereza acha zaratwiyemera ko yegiye umuhaye.
Ega kubesha rwara ntiyemera. Yimere neza gusa wese sinzi cyo mugisha kuri
mu rikose. Hawra abona sha.
Ndamona kanga. Iyo ninzi kugusa kubera ubona iyumvira icongereza.
Abandi barakiye
kumugana. Twatuke kumugira umugenzi. Akaza radusigura icongereza azwe tukamusigurira igifaransa.
Gwara umugenzi wanje.
None.
Ahago nasubira ajya va mu ikambi y'impunzi akiri mwiza.
Umwimbire jo he.
Jewe.
Nimo uvuga ko mwangira icyo cyo kuri.
Ntabwo urabona.
Kano
kuri. Ngaje namedze.
Nene meze ngatwe.
Ajya masiye yiwe.
Simba naberewe.
Kwanza abantu bose bahunguka. Sinzi ngene bameze.
Erega jo kese bo bavyigiye. Bwara nawe. Mu wakanyira we katazo bameze ngatwe bwe mu minsi mike.
Mugabo ntazo zafiye naho ntazo sumi chongereza.
Ndakubwire ga joke. Kwishiramwe nabo umuntu ngo ndo ari mu bahunguka. Nubwo juju udasanzwe.
Reka hubwo ntekere ngende hewe harakeye mbere yo umva ndashikagaye
urashika mbona butari
mbikora
n'uzo yode kurondera byarakunze
yego sha hanjera nimvye ikoko nari naje kumwitura shango nsabiri ishure ry'umuhunga araho yari yashikiye iwanje avuye mu buhungiro
tandera mu rundi niko yimereye
yego
nabandi bashikiye mu komine bahungutse arabitayeho bihagije
eh mane mvyeyi kwe yo hewe eh noneho buranyiriye ko reka ngende ntuze
You
didn't see us. Yes, and I mean, why? Josie, what to tell me?
Can
you run
the curriculum?
Of Gandavi again, who? No, because I speak who could call a
garb
in. She's a view of the sun. Have another thing you can't believe. We're going to know
what you're going to
I refuse to go. Jeho razi kwa ntamutinya
amusomera bazovayo
nuko pfa ko
rutaje ari utahe hakirika
mugabo garumina nubwo biruko nawe ntuzoza uramwirirerako urara umwikure ko bihere bihere
no heza habigenda gute gasandara
ukamwitwarira aho yigira kagama ruganda ni kubera iki
kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
Indirimbo vuga y'umuhanzi w'umurundi kazi Vestine ikaba ari nayo itugejeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha nshimire engineer Nelson wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Kubirenge byawe niho
kwambara ye niwihishe mbega nubona ko mbabaye uzogeza gari waminda kwingize nuvuge uri